ni Radio Ijwi y'Amerika. Katatu itariki ya mbere y'ukwezi kwa 11 mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkunikije. Ubu naho nkuko mubimenyereye ni umwanya w'ikiganiro muri sanga mundwi heze runani rw'ibihugu byitaho abana n'imiyabaga bagendana mbwira wa sida mu karere ka Afrika umunsi ya Sahara aneka rwarakoranije ibisata by'abigenga hamwe n'abakorera inzego za leta y'Uburundi mu nama yabereye Gitega muri indwi mu mugambi wo kurabira hamwe ikibazo cy'igitiri gito cy'abana baronswa imiti ifufaza ikiza cya sida nkuko ibiharuro bitangazwa byerekana mu bana n'imiyabaga bagendana mbwira wa sida mu Burundi 17 ku ijana bonyine nibo baronswa iyo miti byongeye amakuru atangazwa mu Burundi avuga ko bagendana mbwira wa sida bamwe bamwe cyane cyane abatunzi abavuga butumwa hamwe na bamwe mu bafisi amabanga akomeye cyane badashaka kuja abona ngo bemange ko bagendana mbwira wa sida ku buryo mu gihe hageze kuja kurondera imiti bayituma abandi bantu kugira ngo ntibagaragaze ko bari ku miti nkuko amakuru atangazwa n'abajejwe gukurikirana bagendana mbwira wa sida abivuga. Jean Gapia umutumire wacu mu kiganiro muri sanga cyo munsi ari mu bantu ba mbere mu Burundi bamenye ko bafise umugira wa sida maze habishira habona aragira n'uruhara ruhambaye cyane mu gutanga inyigisho no mu gushyigikira amashyirahamwe mpuzamakungu abandanya kugarukira ku bagendana umugira wa sida mbega impanuro yoha abagendana umugira wa sida cyane cyane abakiri bato hamwe n'abantu bose badatahura ku kiza cya sida kimaze kuba nk'indwara ishobora kwirindwa kandi ishobora no gufufahazwa n'ibihe mbega ikintu cyokorwa kugira ngo amashyirahamwe atange ifashanyo abandanye kwitaho abana imiyabaga hamwe n'abantu bose bagendana umugira wa sida mu Burundi n'ahandi hose n'ikihe. Mbega imiti ikomeye iherutse gutorwa n'abahinga mu byerekeye ubushakashatsi bw'imiti ipfufaza indwara ya sida izoshikira abarundi ryari. Kuri ibibazo byose rero uyu munsi nkuko twabibwiye twatumiye Jean Gapia yabaye kirangiranwa mu kwitaho abagendana umugera wa sida. Mwiriwe neza Jean Gapia.
Mwiriwe neza Frederica.
Murakomeye.
Ego cyane.
Ego mereka dutangure ku makuru yatangajwe igihe cy'inama nkuru yishyiramo mpuzamakungu avuga ko abashakashatsi baherutse gutora imiti ipfufaza ikiza cya sida gusumba yahora. Madame Jean Gapia, ayo makuru murayazi, iyo miti ikora gute, ihabwa abandi?
Ego cyane, hariho akarusho, hariho imiti iriko iratorwa itahoraho. Murazi yuko gushika uno munsi ikiza roho myanganda sida nikiraronka umutukiza mugabo hari imiti y'ugufufahaza abashoboye kuyironka twebwe novuga ntitwaragira ubuntu bwo kuyironka ni imiti umuntu afata iminsi yose kandi umuntu akayifata ku masaha kandi ukazoyifata ubuzima bwawe bwose. Uno munsi rero muri iyi minsi ibintu biriko biratorwa ni uko ariko haboneka imiti abantu bofata atari iminsi yose bazoshobora gufata nka rimwe mu mezi atatu rimwe mu mezi atandatu ako rero n'akarusho cyane kuko hariho abantu byahora bigora kuyifata ku munsi ku munsi kandi iyo udashoboye kuyifata ku munsi ku munsi umugero uraheza ukananirwa ugaca unanira iyo miti icyo mu gifaransa bita resistance ugaca usanga rero umuntu abaye bibaye ngombwa ko amushyira ku miti ikomeye kurusha iyo miti kenshi ugasanga nta niyo dufise iwacu.
Iyo miti mishasha iherutse gutorwa iramaze kuja ku masoko iramaze gutangwa?
Oya, ntirabonekka ntirajya ku masoko mugabo ababikurikiranira hafi baravuga yuko iyo miti yoyo igiye kuboneka bimwe batangura bagerageza kugira ngo bamenye ibyo bita maese byaramaze kwerekana ko iyo miti ishoboka mu bihugu biteye imbere hoho batanguye aha no kwizera ko natwe muri zo dushikira tuzobandanya dusemerera kugira natwe dushikire mugabo mu bihugu biteye imbere mu mwaka uza baratangura kuyitanga no vuga nko mu Faransa barateye bariko barabiraba ko byotangura mbere baravuga yuko ngumbure no muri Canada byotangura iwacu ntibarahagera kuko muradi yuko hamariho ako karenganyo niko no bivuga niyo byabonetse birafata umwanya kugira bidushikire mugabo twogira imana ikaboneka tuzotakamba nkuko twamye kugira ngo bishobore gushikana iwacu.
Hari ikintu nk'abategetsi canke abantu babakiranganywa mu kugarukira eka mu kuvugira cyane cyane abagendana mugira wa sida bokora muri iki gihe kugira ngo iyo miti niyashikwa ku masoko niyatangwa gutangwa nk'u Burundi n'ibindi bihugu byose biri mu nzira y'amajambere biye mu byambere bizoronka iyo miti.
Ikintu gikomeye iyo ibintu nk'ibyo bibonetse murazi yuko hariho umugambi mpuzamakungu wo kugwanira amagara y'abantu ari OMS. Hariho rero imiti baba bamaze kwemeza. Iyo bamaze kuyemeza igihugu cyose kikemera kiti imiti natwe turayishaka kwiza mu gihugu, birorosha cyane kugira ngo iyo miti ishike. Icyo rero umuntu yosaba nuko aho iyo miti izosohokera ikaja ku rutonde ko w'imiti yemejwe na OMS nk'abategetsi bo mu gihugu iwacu bakabishyira imbere bagaca nayo nyine bayishyira mu rutonde rw'imiti yemerewe kuza mu gihugu. Aho rero natwe twese tugashyira nguvu hamwe mu kugwanira yuko yoshiki iwacu byoshoboka cyane yuko tuyironka mu ntango tukayironka mu ba mbere. Narirya burya Burundi burya twaronse imiti imbere y'abandi ahantu bamenyesha ko burya imiti hariho ibigero mu Gifaransa niho bavuga ngo première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Ibihugu byo muri Afrika bimaze gushikira ugo rugero rwa gatatu nibike, ariko nk'iwacu twari tumaze iminsi mike tumaze kuyironka, ariko no bamenyesha yuko turi mu bihugu bike bimaze kuronka ugo rugero. Nkavuga nti rero n'ubu twogwana tukaguma tuje imbere byoshoboka ko tuyironka mu ba mbere. Narirya abo ivyo bihugu dusanzwe dukorana neza kandi dufise abantu bashobora kudushigikira.
Tugaruke ku makuru ababaje twavuze mu ntango avuga ko abana hamwe n'imiyabaga 17% mu bana reka bagendana mbwira wa sida mu Burundi 17% bonyine ari baronswa imiti fufahaza ikiza cya sida. Hukorwa iki kugira ngo abana n'imiyaga bose baronswe imiti fufahaza icyo kiza?
Nibyo cyane. Mu Burundi turi mu bindi bihugu, ibihugu byo muri ibi bihugu muri iki gice bavuga ngo l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, sinzi kugitora mu Kirundi ngira womfasha. Aho turacyari inyuma cyane
Afrika mu buseruko na Afrika mu murengero.
Ego cyane turacyari inyuma cyane. Ahano bamenyesha naragiye mu nama yari yateguwe na Onisida mu mwaka uheze, hoho bavuga bati ibyo icyo gice cya Afrika turi inyuma rwose. Twari bagiye cyane abana, twari bagiye abana. Uburundi nabwo turimwo, urumva ubu umuntu aravye mubi abantu baronse imiti mu Burundi turi ko turayegereza ibice 70%, murumva duteye kure rwose. Ariko twagera ku bana tukaguma ku bice 17%. Ni ibintu rero bibabaje cyane. Ndi mu bantu bagwanira agateka k'abana, kuko mvuga nti ntitugira uruhusha rwo kubareka kuko bobo bativugira, dutegerezwa kubavugira. Mugabo rero cyane cyane uretse yuko ari uruhara dufise turi benshi, ababyeyi barafise uruhara rukomeye cyane. Ababyeyi atari bake hariho nabazi uko bunyene bagendana umugera wa sida bakamenya ko bibarutse bagendana umugera wa sida ariko bakanka kuzana abana nibana bapinisha ico ubwo n'uruhara rukomeye ku muvyeyi kandi n'ukuri sinzi ngirano na karankavuga nti ni nubwicanye kuko muno munsi umwana tumuronse kare arashobora kurunga iyo miti kandi agakura
ibyo bitigire
hariho uruhara runini novuga rwa leta kuko n'abaforoma abana ibijye mukuvura no mukuvura abantu bigiye kuvura abana bagendana mugera wa sida mu gihugu wacu ni bake cyane gose cyane hanyuma n'abaforoma bo nta nivyo ni bake gose babizi bujumbura biragendeka ariko mu ntara zo hagati hoho n'ibindi bindi bikaca bivuga ko n'umwana yozaje kwivuza kubera batavyize niba nabibona ngo bavuge bati bahanura umuvyeyi bati turavye umwana ukuntu agenda ararwaragurika uyu mwana mwarimo kwiye kumuzana iyo babazanye bakabazana rero byanageze kure batazi n'ingene babavura ugasanga ntibabitayeho ntibavyitayemo gose ico rero ni ikintu kigoye cyane kandi dukuriye guhagurukira twese
kubona rero hari ibitigiri gitoyi cyane ngose c'abana baronswa imiti fufaza ngora ya sida ntibiva ku bukene bw'imiti
nibuza si ubukene bw'imiti ariko sino navuga ngo n'imiti dufise ikwiye ubwo ivyo rero novuga kuva na kera ni navyo no mu makungu niyo mu manama mbuza makungu ngira ubuntu bwo kuvuga kandi birashika kenshi nkavugira abana kubera umugambi nsanzwe ntwara mu Burundi witaho abana ivyo bintu no bamenyesha yuko no mu biti nabo bakora imiti ntibibutse abana kuko burya umwana dufata umwana mutoya kumuha ikinini cyo kunywa ntibyoroshe kuva na kera abana babagirira imiti ijya bita masiro bashobora kubaha ku kayiko ariko ugasanga nabo bitaho gukora imiti ntibitayeho cyane imiti y'abana bivuga yuko niyo turavye imiti dufise usanga atari imiti yorohereza abana bituma n'abana iyo bayifata bibagora cyane iyo ufata ikinini ukarinda kukigabura ukakigabura ukagicamo kabiri hanyuma mugabo hari aho udakwiza utagira kubiri nk'uko byategerezwa ingorane rero zo mu gufasha abana ziri kuri bavuga yuko zifashwe kuri benshi abakora imiti abatanga amahera ni wacu twese kuko nta muntu n'umwe twese twategezwa gusemerera ntitwicare ngo twemere ngo abana babandanye bapfa kandi byoshoboka ko nabo tubakiza
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isamyanire i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi mu kiganiro muri sanga tukaba turiko tuvuga cyane cyane ku kiza cya sida umutumire wacu uyu munsi ni Madame Jeanne Gapia yabakirangiranwa mu gushyira imbere eka no kurwanira abantu bose no gushaka gufasha abantu bose bagendana umugera wa sida turi kumwe na Reverien mwiriwe neza Mwiyoneza muri he Reverien?
Ndagi bujumbura.
Yego mwe murafite kibazo murafite cyimviro nduga ku jambo.
Ande ko aramutse gambere.
Yego mwiyoneza.
Imbo izado cyande. Mhm. Ko none abana ari ku rugero rutonyi rw'abana baba bahabye imiti kandi bagendana mu ngira wasita. Babagiye gukora iki kugira abo bana basobore kuronka iyo miti? Ikindi nacyo ni uko mbona umenga kubera twamaze kumva yuko hariho n'abantu bakuze nabo nyine bafite umugera wa sida mugabo batabikira ahabona bamwe babyerekane kegere cya mbona ko n'abana babutura babyeyi aribo bashobagwa mu mpororo kubera njyewe nyine yase kujya kwivuza iyo kwemera kujyana umwana we urumva nabo nyine ntibyokunda ndetse byo namugora n'ukuntu abibwira uwo mwana numva rero nibarabe yuko boshobora kugwiza ibigisho ku bantu bakuze cyane cyane numva abo bane bifise abo batwara amadini cyangwa bari mu nzego zikomeye kugira barabe yuko boshobora gushyiramo ingufu nabo akajya guto kuri imiti kubera kenshi niho usanga n'uwo mugira ugumugura cyane rwose.
Murakoze Reverien Madame Jeanne Gapia, ikibazo cha Reverien hari ni gihagaze ku kuntu abantu bakora iki, abategetsi bakora iki, eka abantu nkamwe mushikira amashyirahamwe mpuzamakungu bakora iki kugira ngo igitigiri cy'abana baronka imiti ipfufaza kiza cha sida kibe kinini kurusha ikindi kibazo kimeze nk'intererano inyigisho mwoha abo bantu bose bavuga ko eka batinya kuja kwereka gutora imiti byo babiva ku kuntu no mu gihugu abantu bashaka gucira ivomo umuntu wabagwaye indwara tuga kwijambo
ego murakoze nuko nabivuze ico nikibazo kiraba umurundi wese ahari ariko murumva hariho abategerezwa kugira uruhara rukomeye njewe nibaza ko byukuri abategetsi bakwiriye gusubira guhaguruka bakahimiriza umuntu wese kuko burya no kugira ngo tuvuze abana tukwiriye kubanza twebwe nyene abakuze ababyeyi bakabanza bunyine bakipimisha kuko niho bihera hanyuma bamaze kwipimisha bagapimisha n'abana ibyo rero tworonka igitigiri aho iyo banavuga ibitigiri usanga ari byo bibaza yuko ari abana bategezwa kuba baranduye ariko ntabwo babapimye bose rero icyo umuntu yosaba nuko umubyeyi wese nta mubyeyi numwe yo kwifuza kubona umwana wiwe agwara ndabibabwira ndabizi narabiciyemo n'ukuri ko bose bagiriwe amahirwe ubu tukaba dushobora kubavura umubyeyi wese ndazi uko bitoroha yogerageza akipimisha agapimisha abana nariryo ubu abana dushobora kubavura icyo ni kimwe ikindi nacyo nuko hariho abantu batagira umutima ukomeye kandi iyo hageze ku mwana bikagora icyo nobamenyesha nuko nko muri INSS umubyeyi iyo avuga ati jewe numva ndabitinya turamubwira ati twemerere twebwe tubigufashe mbere kuko turashira imbere yuko umwana kuva ari umwana mutoya mu kumuha imiti iyo atanguye kumenya ubwenge tunamubwira imyaka tutamubwira ko ari sida muga turamubwira ko bisa agakoko muga umwana wese byarabonetse yuko bikenewe ko no mu kugira yifate neza tumubarira turaheza tukamwemerera atwemereye nyine uwo mubyeyi akaba ari twe tubimufasha ingene abikora ibyo rero nibaza ko turakeneye gusubira kubihagurukira duhereye ku bategetsi aho bakihose muri mu manama bagira hose bacishemwo icyo kintu kuko ngwiza guhona nguhera ku nama nitwahera ku bibondo tukaba uno munsi tuvuga ngo twarateye imbere kandi nivyo mu Burundi mu kugwangiza ruhanyanganda sida novuga yuko naho tugifise intambwe yo gutera imbere kandi twari tumaze kugera kure mugabo nimba twageze kure tukibagira abana murumva ko ataho turagera rero umuntu wese arakwiriye guhaguruka mugabo ikindi nosaba nuko n'ukuri bahagurukira abavuzi bakabigisha ingene bavura abana kuko ukuntu bavura bakuze siko bigenda mu gufasha abana bagenda n'umugera wa sida icyo rero ni kibazo kinini dufise ni kibazo igihugu gifise uno munsi turakeneye by'ukuri yuko tworonka abandi bashobora kubifasha kandi ibyo byose gasubira guhimiriza abamye bafasha igihugu babandanye bafasha kugira ngo dushobore gutera intambwe uko hari umugambi bavuga wa UNICEF bavuga ngo twihe umugambi wuko mu mwaka w'2030 ibice 90% by'abantu bo baba bamaze kwipimisha tumenye ko no muri abo bantu ibice 90% by'abana tumenye ko bazoba bapimwe kandi ibice 90% muri uwo mwaka by'abana nabo nyine bazobe bamaze gushigwa ku miti
ku kibazo nacyo kukibazo nacho cuko hariho abantu batemanga ko agwaye bafise mugira wa sida ika bigatuma kenshi bataja no gutora imiti bayituma abandi byo babiva kukuntu mu gihugu abantu bataramenya ko iyo ngwara ari ngwara ishobora kuba imeze nk'izindi ishobora gupfufazwa igakizwa byo babiva kuki impanuro mwohanize
birashoboka ivyo byose birashoboka ko ariko byose biva no kugena umuntu yavyakiriye jewe mvuga nti uwo muntu ata we washobora no gutuma abandi uyorega n'imitende hariho abadashaka no kuronka niyo miti binyegeza uwo ataza kuyitora ni ntambwe aramaze ariko agatuma uwundi kuyimutorera urumva aramaze no gushika ku intambwe y'ugufata imiti n'imitende igikuru si uko bose bavuga ko bagendana umugera wa sida igikuru ni uko ugendana umugera wa sida wese yomenya inyifato yo kwifata hanyuma mugabo cyane cyane akamenya ingene yikingira agakingira n'abandi ni by'ukuri iyo ubaho ukabubana n'abantu batakwinuba ukaba aho ukora uvuga uti naho ndabivuga nta wunyirukana aho ubaye ukaba uvuga uti naho no bomenya ko ngenda n'umugera wa sida nta wunyirukana nyene inzu ntanyirukana ibyo birahindura ikintu gikuru ni ukuvuga ngo turacyafise intambwe jewe no bamenyesha yuko hariho abana b'imfuvyi turihira amazu mugabo kubera tutagira uburyo bunini bwo kubarihira murajya amazu bibana tubarihira mu makarti babana n'abandi hari aho iyo biboneka neza ko umuntu yarwaye cyane uzi ubona abene amazu abene impangu batugirije ko amahera bakaduza bagasubira gushikaho twebwe nyine dutatukomoka murumva umaze kubona ko ari uko bimeze ushobora kubinyegeza urabinyegeza nivyo rero ndavuga nti twese turafise uruhara twofasha umuntu wese akamenya ko uwo muntu agenda n'umugera wa sida ari umuntu ari mwene wabo n'umurundi abandanya afise ategerezwa kubahirizwa mu gateka kiwe ntibamukumire kuko uno munsi n'uno munsi niwe ejezo bari wewe nizere ko ahubwo uno munsi twumenya yuko gukumira umuntu agenda umugwayi agenda n'umugera wa sida ni nk'uko uriko urasasira inganda kuko utuma yinyegeza ukamubuza kuja kwivuza ivyo rero biracyariho ntibikiriho nk'imyaka yahera ariko ntibirahera
tubibutse ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Thomas mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe
Bujumbura
izina ry'ikirundi ninde
ndayishimiye
murafite ikibazo turi kumwe n'umushitsi twatumiye Jeanne Gapia duga ku ijambo
ubwa mbere bwo nagomba ndamuramutse
arakumva
ndamwifuriza n'umunsi mukuru wa Leranda
urakoze duga ku ijambo
hanyuma agiye muri make ikibazo ndagihereza hamwe kuri leta bijyanye n'ibijyanye n'amagara y'abantu harahuhura leta ari ngombwa yuko itegeza kugira icyo iterereye muri icyo gisata ukaduhura ejo harabamwo ibintu bya vuruvurugu ugahura muri leta umenga amahera ntakingira neza muri rya shyirahamwe rifasha abagwayi ba sida uba icyo kibazo cyarahavuye ku buryo amahera ashobora kubaza neza ku buryo yifashanya ashobora gufasha abagwaye umugera wa sida ku buryo bashobora kuvurwa hama abo bategekanye ingamba izihe kugira abagwayi bose bashobore kuronga imiti bihuse abantu batabanje gusinzikara ikindi kibazo kijyanye n'urugero babona mu Burundi umugera wa sida uri kuragabanuka ko cyane byo biri ko biraduga kubera tubona abaguma bavuga ko bagwaye imenga batera biyongera kandi hakaba n'ikindi nasaba yuko boza barigi baratanga inyigisho ku buryo abantu bikuramo ubwoba bagashobora kwipimisha umugera akamenya yuko akomeye cyangwa adakomeye kugira ashobore kumenya ingene yitwara kugira ashobore no gukingira amagara yiwe aho murakoze ibibazo byanyu byarimo
murakoze ndashimiye Thomas Madame Jeanne Gapia kuri ibyo bibazo
Yego cyane Thomas abajije ibibazo by'inkora mutima ni by'ukuri leta irafise uruhara leta niyo yama ifise uruhara ruri hejuru ariko no bamenyesha yuko gushikubu ibikorwa ikorana leta irakora ariko ikorana na twebwe twese amashirahamwe kandi nkuko nabivuze nti sinovuga ngo twarahejeje ibintu byose byifashe neza ariko nomenyesha yuko burya Uburundi kandi ngendera mu bihugu byinshi Uburundi mu byerekeye kurwanya ikizaruho nyanganda sida twaragize intambwe nini ariko ntitwokwijyacara ngo twarahejeje kuko haracyariho utunenge leta rero n'ivyukuri ikintu na jewe nshigikira nuko yobandanya ishyiramo ingufu na cyane cyane intango y'ikurwanya ikiza no gupimba abantu bose uno munsi rero ikintu gikemewe nuko tugira iyindi ntambwe uno munsi mu makungu yose ntibakirorera ko umuntu aza kwipimisha nkahajya dukorera cyangwa mu bitaro ahubwo bamusanga iyari nivyo bita depistage en stratégie avancée ivyo rero turabishoboye nka NSS turagerageza kubikora tugasanga iyo bari abantu kabasanga aho bari babandi bari ku mitumba kure ukabapima na leta irashobora kubikora tukabikora twese tugapima abantu kugira ngo dushobore guca dushira abantu ku miti nari uno munsi bavuga bati abantu bashoboye kuja ku miti kare bakayifata neza bagakurikiranwa neza abo bantu bagendana umugera wa sida niyo bawugendana biragabanya bimwe biboneka ingene bo kwanduza abandi murumva ko ari ikintu gikomeye rero cyane hama yabajije ati mbega tugejeje hehe novuga ni uno munsi twaje tuvuga iby'abana murumva yuko urugero rw'abana baronka baronswa imiti ari ruto cyane mugabo turavye kuri rusangi no babwira ko nkaho twatangura ANSS aho yatangura twari ibice abantu bagendana mugera wa sida mu Burundi bari bice 11 ku ijana uno munsi turi munsi y'ibice 3 urumva ko hariho icyahindutse mugabo ibice 3 n'abarundi byinshi navyo nditwovyishimira dutegezwa kubandanya ugo rugamba ariko n'urugamba rwa twese umwe wese afise uruhara leta n'ivyukuri ifise uruhara runini ariko umurundi ahari wese umuvyeyi we wahukora abakoresha umuntu wese afise uruhara kugira ngo dushobore kugwanya ikiza ruho nyanganda sida kandi n'ivyukuri umwe wese yovuga ati mbega jewe ivyo ntegezwa gukora narabikoze twese tukagira ikibazo cacu nibaza ko twobishika ko twoshobora kugwanya ico kiza hanyuma amakungu nivyo baraduha uburyo sinovuga ngo dufite uburyo bukwiye ego uburyo ntibukwiye namba turafise imfatanyo nk'ibindi bihugu byinshi twa n'ikigega CCOS cyo bita Fonds Mondial ubu ikintu nomenyesha nuko kubera gumbure ababikora twese nkumbure sinokikuramo ko ndi uturimo natwe nkumbure hari ivyo bakoze neza hariho amahera bari batwemereye basubiye bagasubira ko ariko ntibayatwaye yose hari hayo badusigarije ese twokwikubita agashi ayo badusigarije tukayakoresha nk'uko bikwiye kugira ngo mu minsi iza dushobore gusaba naya ruta
mu kanya gatoye madame Jeanne Gapia iyo ngingo nyine iryoshira hamwe Fonds Mondial yo gucisha amafaranga mu bisata byawo niyo nari mashyirahamwe iyo mfashanyo ikaba itagica mu minwe ya leta ntangaruka bishobora kugira ku kuntu imfashanyo yahabwa abagendana umugira wa sida ishobora kugabanuka mu kanya gato
kugabanuka sinibaza ko izogabanuka mugabo murumva nk'umurundi kazi sinovuga ngo nagateka ko amahera ava ava mu minwe ya igihugu niko novuga akaja mu minwe ya y'amashirahamwe mpuzamakungu ariko ico novuga nuko u Burundi bwonyine bishikiye biramaze gushika no mu bindi bihugu kandi ico twotegerwa kumva nuko buno ko nahatakiye muri leta azoza mu Burundi kandi nugutsa gusa muri ayo mashirahamwe nayo bundi bikogwa bizobandanya bitunganywa na leta n'amashirahamwe yo mu gihugu ntiturabitangura n'ubwa mbere bibaye mu Burundi ariko ndavye naho byabaye twese dukwiriye guhaguruka umwe wese ibyo ategezwa gukora akabikora hanyuma nibaza ko bizogeraho dusubira tugasaba tuti ubu ngubura makosa aho twagize utunenge twarahabonye ubu dusubize niba yasubize igihugu asubira twagwe n'igihugu nivyo nizeye kandi nibaza ko bishoboka
tubibutse inshuti mwese ko muri koma Rwanda nyakumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Innocent mwiriwe neza Innocent matwumva ndumva umurongo wa Innocent utameze neza deka duhe ijambo Emmanuel mwiriwe neza muri hega Emmanuel murafite kibazo murafite cyumviro turi kumwe n'umufasoni Jean Gapia turiko tuvuga cyane ku byerekeye ingwara ya sida abakiri bato bagwa ingwara ya sida eka bakuze nabo nyine bataruwahuka kwerekana ko bagwaye umugira wa sida ikibazo cyumviro duga ku ijambo
eko ndasigira tucambere nagomba kumubaza abana mwana byoroshe kuguma uha umwana imiti ubuzima bwe bwose yato cyakabiri umwana amaze gucubwenge amaze gusana nk'imyaka 10 cyangwa irenga uwo musiguri yaguse iyo uri kumuha umuti w'umugera wa sida akubajije ati ni kubera iki umpa umuti kandi ntagwaye ikibazo cya gatatu yoha impanuro iyahe abantu b'abashinga ntabe baruguru badashobora gukurikirana ubuzima bw'abana cyane cyane kubera babihebana abapfasoni benshi burabe bari kubakurikirana ubuzima bw'abantu intererano nayo nagomba terera mvuga nti ntibyoroshe kuko ababyeyi benshi baruguru kenshi ntibitse nibo kenshi bura bakurikirana abana iyo bagwaye
murakoze Innocent madame Jeanne Gapia kuri ivyo bibazo muduge ku ijambo
yego arabagije ibibazo byicane byo kuri byoroshe guha umuti umwana muga nk'uko nababariye abantu abana by'ukuri ni byiza cyane kumusigurira mwumbure si bose bazi ubuhinga bwo gusigurira abana no mubwira ni nimba bishoboka akaba afise umwana cyangwa inshuti ifise umwana mutoya aze yegera ibigo bya NSS bidundu na Makamba Kirundo na Gitega bararunze guhinga bwo kwigisha abana kubwira abana barafite imvugo n'amasanamu babereka ku myaka 9 hamuko bagenda baraduga bababwira iyindi mvugo ushaho bamubwira ariko bakurutoke ku myaka 12 bira hariho ubuhinga bakoresha baranabashyira hamwe abana bangana bakabashyira hamwe bakabatwara nk'ahantu bamara indwi bakabigishiriza hamwe twarabonye ko bifasha cyane abana twarabonye ko bitera ingorane ababyeyi ariko ababyeyi iyo badukundiye turabafasha no nashaka rero gutera kamo uwo mubyeyi wese bigoye yo babona atabishoboye kubyigirira aratwegera regera ibigo bya NSS yegere n'ibigo bya SWA ayo mashirahamwe yo ndabizi neza ko akora kuko turafise umugambi umwe dusangiye mbere na nitwa ko ndongoye ufashwa n'igisagara cy'u Bufaransa barabigisha cyane barabishoboye. Ikindi rero yashikirije yavuze ati abantu baruguru ntibize abashikirije cyane cyane ibintu by'abashingantahe turabyitaho. Ni by'ukuri icyo ni ikibazo gikomeye cyane twebwe tubona uko turanagerageza kuraba ukuntu twohimiriza abashingantahe kugira ngo nabo bafashe abakenyezi bafashe abana na mugabo nabo bashingantahe nkabo nyine bamaze kubibona babidufashe kuko ni ikibazo gikomeye. Ubu dusaba yuko abantu bojijuka bakumva yuko kwinyegeza sida burya kwinyegeza ni kunyegeza inda kuko haragera aho ivuka. Hanyuma ati abantu batize nomenyesha yuko abakenyezi abantu batize nibo bantu kenshi iyo ubahaye impanuro bazikurikira nta nkama kurusha. Ahubwo ikitugora ni uko mvure baba bari kure bakagira n'ubukene bwo kugira ngo badushikire, ariko nabo nyine uwoshobora uwo avuga ati hariho umuntu akeneye impanuro turagerageza ntiturashobora kujya mu gihugu cyose, ariko iyo turi muri ayo ma provensa ane turasanga abantu ku mitumba kugira ngo tubafashe tubigishe nabo bashobore kwisanzura bashobore kubona yuko by'ukuri ushobora kuza ari ugendana umuza wa sida n'utawugendana ariko tukamwigisha akamenya ahahagaze.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza Radio Ijwi ry'Amerika ni mu kiganiro muri sanga turi kumwe na Egide Miliyoneza.
Mirewe
muri he Egide? Izina ry'ikirundi ni nde?
Ndwayo.
Murafite ikibazo, murafite ikiyumviro?
Nagira mbaze uwo mukinigwa.
Yego.
Mbega iyo porosantaje ya disiti porosa yoba yayigize imbere yuko ka gafaranga ko magara y'abantu koba karagabanije cyangwa yarabigize inyuma, kuko ariko aravuga yuko ngo uburyo bwa budakwiriye kugira babandanye babafasha. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikindi nacyo cya kabiri, mbega ko yavuze yuko ngo hariho abantu bakomeye abavuga butumwa bo batariko barashaka kuvuga yuko babagwa umugeni, yoba ariyo ntandaro yo kugira abo bana ntibaronke imiti bihagije. Oba hari ikiriho kirakorwa nk'amaseminari cyangwa amanama kugira bigishe? Murakoze.
Murakoze Egide Ndwayo. Twakumenyesha ko ibiharuro bya 17% atari madame Jeanne Gapi yabitangaje, ni Ijwi ry'Amerika ryabitangaje, ari inkuru turungikiwe n'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika ari i Bujumbura mu Burundi. Yakurikirana amakuru yose, hanyuma kandi amakuru avuga ko hariho abavuga butumwa reka abantu bakize canke abafite amabanga akomeye taja kurondera ibiti bayituma abandi, nayo namakuru atangajwe ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ariko sinzi ko madame Jeanne Gapia yo ibibazo byinshi muwajije n'uwavyishuye, sinzi ko aricyo bivuga ko madame Jeanne Gapia
uwajije kunyishurira nagira ndamubwire ko atagiye natanze ibyo biharuro. Mugabe icyo nashaka kumumenyesha nuko by'ukuri ibyo bintu by'uko hari abantu usanga bakitinya kuza kwifatira imiti navyo nyene ni indi ntambami, kuko burya umuntu nguza gukira indwara arayirata. Nabivuze hariho abafisi igituma batashobora kuza nkumbure, kuko avuga ati hariho icyo cyagipfa, hariho umuntu ampakazi niyabimenye ukuntu dusanzwe tubanye uko ndamubona azonyirukana, ivyo byose birabaho. Hanyuma mugabo no bamenyesha yuko kandi iyo nk'abo bantu basanzwe bari imbere bakomeye jewe no bahakarorero nk'umwe ya NSS turafise umumenyesha umupastori yahora
mwegere telefone numvire kwivuga nabi, mwegere muvuge neza. yari kila chika gulika
kwa 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 mungu pasta ya raza kuivuza hanyuma banu basengeri we ba mubona bakiru hanyuma turamubwira ati ahubwo dukundire ubabwira uti na jewe ngenda n'umugera wasiga araza arahaguruka kandi yafashije benshi cyane nicyo gituma nibaza ngo nabo bantu babamenyesha butumwa nabo bantu babategetsi badukundiye nimba tazindi ntambamye fise bashoboye ahubwo kuja imbere byo gufasha cyane ena mavuga sinari umuntu wa politike cyangwa ngo mbe ndumuntu w'umutegetsi akomeye mugabo kubera mbure ntaje ndi wa muntu nyarucari kandi nkaba nari umuntu yarazwi byarafashije cyane mu gihugu nibaza ni nk'abo bategetsi ndimba bariho kandi bariho kuko ntawovuga ngo umugera wasi dufata abantu bamwe gusa urafata nabo bose barimo barimo ibyo byo ntari nkeka zihari bashoboye kurengera ibyo nkumbure baka bufasha cyane bufasha igihugu bufasha n'abandi botera intege benshi kandi ibyo bufasha igihugu.
Turi kumwe muri iki gihe na Dominika. Dominika muri Beneza
mwiriwe
muri hehe Dominika?
Ndi Bujumbura.
Mwitwa nde Gikirundi?
Nahishakiye.
Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Ni intererano mu bisanzwe.
Yego.
Mu Kirundi iwacu bavuga bati uza gukira indwara arayirata. Byari bikwiye rero ko umuntu wese ahari yajya kwipimisha icyo kiza cy'umugera wa sida kugira ngo amenye ko akigendana cyangwa iyo batakigendana. Hama ikindi nacyo kigira kabiri kubijyanye na leta muri demire sisibi ni mu bisanzwe muri kahise baraha abantu basanzwe bawugendana imiti ariko bakabaha n'ifungurwa ariko ubu ibyo ntibikiriho babaha imiti. Byari bikwiye rero ko leta ishobora igashyiramo ingufu ikasubira ikabafata nk'uko muri iyo myaka byari bimeze. Murakoze.
Murakoze Dominique Nashakiye. Madame Jeanne Gapia abagenda n'umugera wa sida cyane cyane abatishoboye nta bifungurwa baronswa muri kigihe?
Nibyo kera twarafashwa cyane na wa mugambi mpuzamahungu utanga ibifungurwa iyo pama mugabo ubu byaragabanutse rwose nuvuga ko ahubwo atani bigitangwa baratanga yica ntiyikize kuko bavuga yuko nabo ngo bafise ubukene. Ariko rero icyo jewe nuvuga ni uko ntashigikiye yuko umuntu wese agenda n'umugera wa sida aca avuga ngo ndawe ntibamuha ibifungurwa. Uno munsi umuntu agenda n'umugera wa sida yavuwe akamera neza jewe nshigikiye kwa nk'ubwo uwo bishobora bobafasha kubaronsa agatahe cyangwa ubundi buryo bwo kugira ngo bifashe bareke kwama bazeyinze kuko uno munsi umuntu no uba nguhanira mvuga nti ntibabandanye ifungurwa na ni wa muntu ubona ko amagara akitse naho nomufasha atoshobora kwifasha. Ariko uno munsi iyo bakuvuye bakakufata neza bakakufata neza imiti ukenyukenye nk'undi murundi wese nibaza ko byo nama mvuga kandi inkuma ya NSS ubu n'ibyo bintu tubyina ubu abantu turabasaba bakaca hamwe bakajya mu migambi twise nawe nuve bakajya hamwe bakisununura bakabanza bagafata uburyo bwabo bagashyira amahera hamwe make hanyuma iyo bamaze kukwiza dufate nk'uko bamaze gukotiza bagashikana nk'imiliyoni natwe tukababongerera izindi miliyoni bakagira umugambi nabo bakagira ku gateka ko kwiha ko kwikorera. Umuntu agenda n'umugira wa sida ni by'ukuri aba afise iyo ngorane ariko nk'uko twaje tubivuga imuntu aronsi yo miti akayifata neza arasubira akabaho nk'abandi bose. Rero jewe ngwanira yuko ahubwo twebwe nyine abantu bagenda nimugira basida twihiteka ntidushake kubandanya dusaba dusabiriza. Ego hari abakigwaye bameze nabi, abo birumvikana ko twoguma turondera ingene twabafasha, kuko n'ivyo kuri iyo miti kugira ifate neza ikore neza urinda kuba waronse ifunguro.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na François niriwe neza. François Matumba.
Ego ndabumva neza.
Ego muri hehe?
Jewe nari mfise tubazo tubiri.
Duga ku ijambo.
Nari mfise tubazo tubiri, ariko kamwe nabo yamaze kukishura hari kuri abo bantu badashaka kuvuga ko bagwaye bagenda bamugera.
Yego.
Hama kandi mu ntangamarara nabonye aho bavuga ko hoba habonetse imiti mishasha yoba ifufata gusumba. Nagire rero mbaze iyo miti ko kenshi na kenshi dusanga izimvye, hoba hari amashyirahamwe ajeje kuyifashisha abagenda n'umugera canke leta yoba ishobora kubikora? Yego, akabazo kanje nako.
Murakoze François. Imiti mishasha twavuze ni imiti itaraja ku masoko cyane cyane nko mu bihugu byacu, ariko ni imiti nk'uko Madame Jeanne Gapia yabivuze ishobora kuboneka nko mu mwaka uza, mu gihe iyo miti izobonekera ishobora kwizimvye. Hari amashyirahamwe azofasha kugira ngo abantu banyaruca ari nabo nyine bashobore kuronka iyo miti. Madame Jeanne Gapia.
Ego, imiti ya igenda, imiti y'abagenda n'ugera wa sida burya no birazimvye, ariko twaragira ubuntu kuko burya uravye imiti nk'ibice 90% mbega imiti ifufahaza iza mu Burundi yose gugwa na ca kigega. Rero nibaza ngo twogira Imana iyo miti kaboneka, ico amashirahamwe nka NSS n'ayandi yo hanze ivyo twamye tugwanira nuko duca tuguma tugwana ngo iyo miti ishobore gukogwa muri bimwe bita ma generique bagabanya ibiciro, hanyuma tugaca dushobora kuronkaho tuvugira. Nibaza rero yuko iyo ngwano ni ngwano ubu twatanguye, ubu amashirahamwe asanzwe akurikirana ivyo bintu, turi mu runani rumwe, turiko turabikurikiranira hafi kugira ngo nitwagira Imana iyo miti gasohoka tuje dutangura hakiri kare gose gusaba yuko yoshobora kuboneka. Rero nibaza, jewe nibaza yuko twogira Imana igasohoka, turafise ndafise umwizero yuko yoshikani wacu. Simvuze ngo iyo kishika muri uyu mwaka uza abandi bazoca bayironka i Buraya, ariko sinibaza yuko bizoteba kuko turazi aho duca, turazi uko twagenjeje no mugambe, ntivyoroshe ariko turi mu bambere bayironse. N'ubu nibaza ko n'ubu tuzogwana kugira ngo tube mu bambere.
Muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Emile Milioneza. Emile, muratwumva?
Turabumva.
Yego, me witwa nde igikirundi Emile?
Naho muremyi.
Murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Murakoze kutuhamagara ku Ijwi rya Amerika.
Yego.
Agashimire wa mutumire Femali itanga guharanira agateka k'abagwayi b'umugera, kandi kimwe nagomba kumubaza, bumvise ibanke nkuru ya isi yose ko yagize yahagaritse inkunga yatanga ku miti iza mu Burundi, ubwo nta ntuzenyi ingaruka mbi ntizabagarutse ku bintu byo kuronka imiti yo gupfupfa haza umugera, benshi ntibabura imiti.
Murakoze
kanje karaso.
Murakoze Emile. Icyo twakwibutsa nuko ishyirahamwe mwashaka kuvuga ari ishyirahamwe ryitwa Fond Mondial. Madame Jeanne, duga ku ijambo ku kibazo Emile abaje.
yego cyane nashaka guhumuriza Emile ishyirahamwe ntiryahagaritse ahubwo hahinduwe uko byahora bikogwa amahera yahora aza mu Burundi akaca muri programme nationale PNLS ikukira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida ayanda akacaja muri Croix-Rouge ubu rero mugabo kuva mu mwaka uza azoca muri PNUD muri cha kigega buza makungu cha development kivuga rero ariko amahera azoza ntibahagaritse icyo navuze mu ntango amahera ategerezwa kuronka yaragabanutse ariko iby'imiti nta ngorane bifise kuko tuzobandanya tuyironka mugabo icyo novuga nuko amahera agabanutse imiti ntikwiye kuko iyo miti tutagira abaganga ntitworonka ingene tuyitanga iyo miti tudashobora kupima muri laboratoire byo tugora amahera rero agabanutse nibaza ngo hari ibintu bizotugora ariko nkibaza nti tuzobandanya turondera n'ahandi mbega twikubite n'agashi turabe igituma ayo mahera bayagabanije turabe yuko nkumbure twokora neza kugira dusubire dusaba yandi kuko birashoboka nguma nizera yuko twese twiyumviriye umugwayi twiyumvira ineza y'igihugu twese tuzoja hamwe tubishike ko mwese umwe wese afite uruhara umwe wese yiyumvira hari icyo yokora kugira ngo dushobore kugaruka tugarukane iteka kuko kubona baguhaye amahera hama akakunanira gukoresha burya si byiza ntibisa neza uwo muntu wese nkumbure yoba afite uruhara ahari bamukosore hanyuma mugabo dushobore gushira imbere ineza ry'umurwayi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Habumukiza
Frederic
Muriwe neza
niwe neza
murafite ikibazo murafite icyumviro
ego murakoze kumi jambo nagoma amaze kuramutsa umunyacyubahiro
arakumva duga ku ijambo
bo nagoma mere ku cyumviro n'ukuri ibikorwa bakora mu ya ANC n'ibikorwa by'iteka yarabaye imboneza mu gufasha abantu bahuye n'icyo kibazo cyo kugwara umugira wa sida yaritanze n'ukuri yarabikoze byaragaragaye amanagoma ndamwibarize ya donda guyimiti yoba itaraja ku isoko aravuga n'ibihugu bimwe imiti mishasha yoba igiye kuzotanguramo mbega akabazo namwibariza imiti isanzwe ivura icyo kiza cya sida boba bayikoresha nga mu Burundi dufate nk'imiti yo bigezweho dufate yo bikoreshwa nko muri za France za Canada eske iyo miti baba bayironza abarwayi bo nga mu Burundi kandi akabazo nagoma kumwibariza ni kihe kintu yoha iki donc ni kihe cyizere yoha abantu bagendana umugira wa sida muri kazoza kumbure mu byo baba ariko barabategurira by'umwihariko na cyane cyane ko mbona ko kigira cyizi cyaragi kishubije amafaranga kuzoyagira cyo nyene mbega bazoguma baronza uburyo abo bantu bari basanzwe bafashe murakoze
Habumukiza madame Jeanne Gapia
ego cyane nibaza yuko ingorane imiti kuvya imiti sinovuga ngo dufite yose imiti iri buraya imyinshi cyane mugabo nkuko nabivuze mu ntango burya imiti iyo gupfufahaza iri igenda irutana iyo umuntu ariho bakimutanguza bazobabwira ubafata ikinini kimwe ariko kirimo imiti itatu hanyuma mugabo hari aho bigera ahantu icyo kinini kikamunanira bivuye ku mvo nyinshi cyane kuko nkumbura atayifata neza cyangwa kuko mu mubiri bitakunze bagaca bamushira ku rugero rwa kabiri. Navuze rero yuko mu bihugu byinshi bya Afrika imiti bafise igera ku rugero rwa kabiri. Sinzi ko mwakurikiye, nari maze igihe misi yose ndiko ndasemerera mvuga nti turakeneye gushika ku rugero rwa gatatu naho atari abantu benshi bayikeneye, abari bo bose si banyagupfa. Igihugu cari caremeye kuko kugira ngo ayo mahera yo mu kigega mpuzamakungu bayaguhe, igihugu kirinda nacyo kuvuga yuko gifise icyo kizokora. Mu Burundi bari bavuze bati twebwe rero amahera dushaka gutanga nk'intererano tuzoyagura iyo miti yo ku rugero rwa gatatu. Ariko kubera abantu bari bageze kuri iyo miti bari bake cyane, abagurisha imiti bakayibima. Amaturi mu bantu bagwaniye ibyo bintu, ndetse ko naje no gushikira icyo aho muri Fond Mondial kugira ndabasabe ni ahubwo rero mwebwe kuko mugurira benshi twemerere muyigure n'icyo n'ubwo rugero rwa gatatu muyigure, hanyuma leta itumira ikindi kintu izokoresha ayo mahera itegerezwa nayo gutanga. Baradukundiye rero kuva mu mwaka uheze twararonse iyo miti y'urugero rwa gatatu. Aha novuga yuko turi mu bihugu bike cyane bifise imiti y'urugero rwa gatatu. Ariko nshatse kwishura imiti y'urugero rwa gatatu dufise ni ubwoko bumwe, hari iyindi y'Iburaya, hari iyindi iboneka iriko irasohoka itarashika iwacu.
Ndabona kanya kariko katujana nashaka tuhe na kanya uwundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Valentin kugira nawe nyine ashikirize ikibazo. Ndabona abariko barabaza ari benshi, ariko kanya katubanye gato. Valentin muriwe neza?
Muriwe cyane Frederic. Ndafite ikibazo iba nibarizo mutumire.
Uranyarutsa kuko kanya kariko karagenda.
Natanguye kumutera intege ku bikorwa yihaye, hama nagomba ndaguma dushyira byo kimwe. Nibyo ndumva hari ubushakashatsi ariko barakora kuko umuntu ashaka gufata umuti wo gupfufaza mu mezi atatu cyangwa mu mezi atandatu, ibintu ndumva biko birayiforiye. Waba hari ubushakashatsi ariko barakora kuko botora umuti burundu wo kuvura umugayo wa sida.
Murakoze Valentin. Madame Jeanne muduge ku ijambo.
Ego cyane, ubushakashatsi buracari bubandanya bukora, ariko mu byo bamaze gushikiriza umuti wo kuvura burundu ntawubabona ko uri kuraboneka vuba. Mugabo bavuga bati tuguma twongera tubandanya ibyo bamaze kuvuga bati ibyo twatoye tubona ko by'ukuri dushobora kwemeza ko dushobora gushira ku isoko bikazofasha niyo miti navuze, ariko ivyo kuzana umuti uvura burundu biracyafise turacyarorereye haracyariho akanya ntibiraboneka.
Mu gusozera tuguha akanya Madame Jeanne Gapia, mutanye impanuro cyane cyane ku bagenda n'umugera wa sida baba bakiri bato baba eka abafise amabanga akomeye cyane eka n'abavuga butumwa, ijambo mubwira abantu bose bagenda n'umugera wa sida nirihe? Akamuhotera leta y'Uburundi akahe mu kanya gato cyane?
Akamo notanga nuko uruhara twese turafise uruhara, kandi ikizarunya nganda duno munsi by'ukuri turashobora kugihagarika hamwe umwe wese ibyajejwe yobikora. Nosaba rero yuko umuntu wese ari umuntu agenda nugera wa sida wenyine avuga ati naho ndawugendana ndafise ingendo nzogendana, je uko nkunda kuvuga nk'umwe agenda nugera wa sida ndavuga nti aho mpagaze ikintu kinezereza nuko n'imbere y'Imana ta muntu nzovuga ngo yaranduye binciye ko ese abantu bose bo bifata uko, hanyuma twese ahubwo tugahaguruka tuvuga tuti jewe naranduye ariko reka ngwane ntihagire ubundi azokwandura kugira dukize.
Ndabona akanya katujanye, nashaka kubashimira cyane gose Madame Jeanne Gapia ku kanya mwatuye kugira ngo tuganire amabanga mwari mujejwe ari menshi cyane gose. Turashimiye kandi eka na injeniyeri adufashe mu buhinga bw'ivyuma na Fatou Karara yegeranije ikiganiro. tukaba kandi dushimiye n'abanywanyi bi radio ijwi ry'America batya kamu bakabaza ibibazo bihambaye ikatwashimiye abantu bose baduteza matwi kiganiro cyacu muri sanga cyo munsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.